mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Umuntu kumwibutsa amagogo yaciyemo umuntu agacafata ingiye avuga ati ari gupfa ndapfuye ati none ko mbona ngeze ku nkombe imbere nkabona uruzi rwuzuye inyuma nkabona ingabo za farao none bigenze gute ntakundi ndemera ndagwite mu gworuzi hanyuma runtware ntakundi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania aha avuga yuko babuze ayo bacira nayo bamira ni nyuma yuko isoko rusange rihuza abatanzania n'impunzi z'abarundi yugawe kubw'izo mpunzi ngo ni kimenyetso nta musiga yuko bagiye gutahukanwa ku nguvu turabigaruka ko mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko bane bamaze kugaragara ko bafite ibimenyetso by'umugero wa Ebola mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo. Buramatari w'intara ya Kivu ya Ruguru Julien Paluku yabitangaje mu gihe hari haheze indwi imwe gusa leta ya Kongo ifatikanije n'abategetsi ba OMS bavuze ko ico kiza casezerewe burundu muri ico gihugu nyuma yo guhitana abagera kuri 33 abahinga bo mushikiranganje bw'amagara y'abantu bitezwe muri ako karere kuri no wa kane kuraba uko vyifashe nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Kongo. Abantu babiri baraye bishwe barashwe ku murwa mukuru wa Zimbabwe ejo igihe abajeje umutekano bashamirana n'abanyagihugu bariko basaba ko ivyavuye mu matora vyotangazwa bidatevye. Igipolisi cisiguye kivuga ko cabikoze mu ntumbero yo kugarukana umutekano ku murwa mukuru Harare. Abanyezimbabwe barindiranye rero igishika ivyavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu bishobora kumenyekana ejo kuwa gatanu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi badacari aho bari bahagaze mu kuvuga ko umukuru wawo Nelson Chamisa yatsinze perezida Emmerson Mnangagwa. Abantu bashika 150 nibo bahuriye ejo hanze y'ibiro vy'umurwi w'igihugu utunganya amatora muri Zimbabwe. Igipolisi kigerageje kubashwiragiza gikoresheje amazi hamwe n'ivyuka bikorora amosozi. Abanyagihugu bace batangura gutera amabuye polisi. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho tumukatwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugera no munsi mu ntara ya Ngozi neza na neza muri commune Mwumba ahamezi atandatu aheze isoko ya kijambere yubatswe yamara abayidandarizamo baracari imparugwa bagasaba ko hufatwa ingingo kugira ngo ihurumbigwe. Ibindi kuri nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Ngozi Fidelite Ishatse.
Ni soko nini ya cyane gose kandi murayibona ni ya kijambere ikeneye yuko ijamwe nk'abantu benshi cyane mugabo abantu kabisa ntibitabire no soko
twebwe tuce tuma kuba turi bake ngaha nabaza gusuma baba bake
abone bamwe badandariza mu soko mu byegwa iri mu ruko rw'Burundi. Iyo soko yatanguye kudandarizwamwo kuva mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2018. Ni soko ifise inyubako za kijambere utuzu twari dutekanijwe kudandarizwamwo turashika ku 1500 ariko rero uturimwo ibidandazwa duharugwa kuri 50 kidandazwa kiganje muri iyo soko na mavuta y'ikigazi naho yagenewe n'ibindi bidandazwa nkuko vyemezwa n'umwe bahatoreza ikori
soko yo muvyegwa yifashe buke buke vana nuko hari kidandazwa kimwe c'amamesa yari genewe abadandazwa wa moko yose no kuvuga ibidandazwa bitandukanye bwa gushikana ubu birashikuka yuko abadandazwa bose bashobora gushika hano nkaba na mashine ibidandazwa vya butike ntibashobora gushika hano kumose ashika avariado 30 a 50000 ayo basoko yose iri bien fonctionnelle abashika nko ma 200000 par chaque kuko hano twakora turi babiri tuba twinziza nk'ibihumbi nk'amajana ane cyangwa tano
ariko nabo badandariza amamesa barabazwa nuko birebanga ku rubuga
aha mupfiyegwa kabisa tudandaza amamesa muri make abakiri baraboneka bashaka amamesa mugabo ibindi n'ivyo bataraza naho igihe boza n'ibindi mu isanzu vyogira karushe gusumba mu isanzu ikintu bita isoko mu rucanga cyangane rw'ibintu byose abanyagihugu bakeneye haba hari ibintu byose guhera ku biyoba intore ibigori ibijumbu imyumbati ibitoke ugasanga hari n'ibiharage hari umuceri
unye ivyo bidanozwa bindi bidahari hari cyo muhomba
nkubu yatoye ingungurunga arakeneye ujya umuntu ashaka karobo ujya umuntu ashaka kanusu kuko ngaha mu bisanzwe iyo warosumukiriye wa karobo ni wakungura gusumba ujya umuntu azana ibido
iyo soko ikibimetero biri munsi ya 10 uva ku mugwa mukuru w'intara Ngozi aho naho hasanzwe ari indi soko ikomeye ya kijambere yuzuye ibidandazwa by'ubwoko bwose ku buryo hariho n'utuzu badandarizamwo dufatanye n'iyo nyubakwa y'isoko maze ubwinjiriro bwatwo bukaraba mu ibarabara iyo soko ku mugwa mukuru w'intara Ngozi niyo ihurumbirwa n'abantu cyane babadandaza cyangwa abasumyi eka nawe badandaza babamesa bamenyesha yuko bahora badandariza ku mugwa mukuru w'intara Ngozi ko baje aho mu byegwa kubetegeko
cyane kuraba ibintu bo kura bigasoko nkuru ya Ngozi bakamanuka nino nayo akayiteza imbere ibyo bintu by'amamashini bakabimanuka na byose bikaza ngaha nyene ngaha bakaje bafata nk'umundi mugumwe ari nk'ubirayi nawe ne bakabuzana ngaha bakagira nyene ku nyene nk'uko batanya amavuta nyene kabatanira rimwe aho birashoboka ipfuke kare maneza iryo tegeko uko ryadukoze ko natwe abantu b'amavuta n'abandi rashobora kubakora ko bigakunda bakamanuka ngaha ipfuke gahetse kare maneza
igumye guca ku mamesa gusa mu isanzu bazaba batwenganije isoko avanga ni muza makungu izo banwa amamesa gusa nibengarenga nibakore hajye nyine batinya nutwo tuntu twa twari makuru hande ku ruhande tubandaranije twa dukiyoske isoko mu cyuko nzoba
twaronde musanyiri wa komine mwumba ndayizeye Emmanuel kugira tumubaze ico ariko barakora kugira ngo iyo soko yo muvyegwa yuzure bidandazwa ntitwashoboye kumuronka muri komine mwumba mu ntara Ngozi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Fidelite ishatse arakenuye imiryango yita ku bagore n'abakobwa bafashwe ku nguvu muri Kivu ya Majepfo iravugwa ko ikumirwa mu miryango n'abaturanyi babo gutyo bigatuma abenshi badashobora gukingirwa ku mwanya mwiza kugira ngo ntibasame imbanyi zisama zitifuje canke naho ngo bakingirwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yasuye ibitaro vya Panzi bifise umwihariko wo kwita no kuvura kubahuye n'ibibazo byo gufatwa ku nguvu maze dutegurira ino nkuru
Intara ya Kivu ya Majepfo ni imwe muzikomeje kuvuwamo ikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanwa ku gahato n'abitwaje intwaro kibasiye iburasirazuba bwa Kongo mu bitaro bikuru bya Panzi byo muri iyi ntara ahazwi nko kwa Dr. Mukwege mu mujyi wa Bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha kubahuye n'iryo sanganya imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi 12 ashize impuzandengo yabo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri ku bantu 125 buri kwezi icyakora ngo uyu mubare ni uwabakiye baba batinyutse kugaragaza ayo mabi bakorewe bakagana iryo vuriro ngo bitabweho impamvu aba batinya kwigaragaza zishingiye ahanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane hari iwacu y'umuntu yahuye n'iki kibazo ntaba kibanye neza nabo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngenda mu burwayi uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya Warungu imwe mu zigize Kivu ya Majepfo twahisemo kumuhimba akazina ka Mariya numwe mu twasanze aha ku ivuriro yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yari kumwe n'abagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga kuva icyo gihe cyose uyu Mariya yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo warabimenye ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira. Sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga, ariko kimenye ahisanya ngaburundu. Yari yaradushatse turi abagore babiri, ari njye wakabira nkunda cyane, ariko kubugo yanyanze yivuye inyuma. Twari dufitanye abana batanu, ndavuga nti mana yanjye koko nkora iki? Ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu. Iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo aha muri Kivu y'Amajyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye zirimo na virusi itera sida watabona kuko abatageze kwa muganga. Bwana Eric Winans ni umuhuzabikorwa wa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya Panzi. Abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo, ari nacyo gituma kenshi twakira abo byashyikiye kera. Usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka, kuko ari nako indwara yandujwe igenda ikura, byagera ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye, akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu. Uretse ikibazo cy'akato gahabwa bafashwe ku ngufu bakabigaragaza, gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga. Imiterere yakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma abahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima. Hashize amezi hafi agera kuri atatu mu gace ka Wameri muri teritwari ya Mwenga, abarwanyi b'umutwe wa Mai Mai ya Kutumba bateye aho hantu basambanya kugahata abagore barenga 50 mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo. Gukorera ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa, abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera aha icyifuzo cy'aba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi. Icyo nifuza ni uko Leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu, kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva ku gushakisha. Utiyushyikiye ntushobora kurya, kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara. Bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu. Icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu, na cyane ko hari abagana ibitaro bya Panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba Leta kuko aribo babibakoreye. Benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya 80% baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za Uvira, Karehe na Warungu. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo kiganje gusa, ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri iri vuriro. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, ipanze muri Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu makambi tuyahera mu makambi ari muri Tanzania nka Mutenderi, Nduta na Nyarugusu, ahari Abarundi bavuga ko bwafutse umunwa nyuma y'aho Leta ya Tanzania ifata ingingo yo kugara isoko rusange rihuza Abatanzania n'abahungiye Mutenderi. Abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bavuga ko icari kimenyetso nta musiga ko bagiye gutahukanwa ku nguvu. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Ibindi vyugawe n'amabare n'inzu bahora barabiramwo amavideo gushika itariki 15 z'ukwezi 18 muri umwaka wa 2018. Amasoko mato mato ari hagati mu nkambi n'amasoko rusangi yo mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi azaba yugawe kuri iyo ngingo. Impunzi zose zacwe n'uburenganzira bwo gusohoka inkambi kujya kudandaza no mu yandi masoko yegereye inkambi. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya Tanzania zibona yuko ari umugambi w'iterabwoba impunzi kugira ziyandikishe gusubira mu gihugu cy'u Burundi naho ibibazo byatumye zihunga bitarakemuka.
Nibi nta muntu byonezera ari ngaha kubera umuntu yagomba kugenda ahantu kugura nk'utuntu twambagwa gusuma nkabaronkana akigenda kwirondera ingaruka byo zitegezo zirizo guhaba kandi nyinshi gusane hamwe nawo twovuga tukagira ande leta ya Tanzania sinzi nyine imeze uko nawo twenda kurondera ibintu tugasohoka warana mu ngano bararyugaye kandi twoteza imbere abatanzania biwaba twiteza imbere
kubabura matari w'intara y'Kigoma bwana Emmanuel Maganga atembere iyo nkambi buri muntu avuga igiye kubera batazi amaherezo y'uwo mugambi leta ya Tanzania.
Ni inzira imwe yo gutoteza umuntu kumwibutsa amagogo yaciyemo umuntu agacafata ingingo avuga ati hari gupfa ndapfuye ati none ko mbona ngeze ku nkombe imbere nkabona uruzi rwuzuye inyuma nkabona ingabo za farao none mbigenze gute nta kundi ndemera ndagwite mu gworuzi hanyuma runtware nta kundi ariko ibi byo bari ko baradukorera nambabona ari byiza ari ibintu bihimbaye nabo bibashize ko bo binezererwa nibabandanye imana yabahaye igucha bakagira amahoro ni byiza ko ayo mahoro tuyasabikanya bakadufata neza natwe tukagumana umutima wo gushira hamwe
jewe nk'impunzi nahunze imisi myinshi guhera mutenderi kuzinduta nkazi mutabira baratwirukana gushika mu Burundi kongera tubura ya mahoro nongera ndagarukino nta munezero na muto yifize nta numutekano numva afise naha ndi muri Tanzania je numva nta natekaniwe neza kuko ndavye vyambaye kimutabira gushika isaha n'ubu sinigera niyumvamwo umutekano sinumva nta mahoro mfise jewe
kubwizo mpamvu muzi zahungiye mu nkambi ya mutenderi isaba yuko shyirahamwe mpuza makungu HS yogira icyo rivuga kuri iyo ngingo kandi iyo banguka gutabara kibure babimurire mu yandi makungu kubera batariyumvamo gutahuka zakomeje zivuga yuko buri muntu yahunze bivanye n'impamvu zitandukanye kandi barazi ko bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu ku bushake
mpereye kuri leta ya Tanzania ashuka ikibukana yikubita gashi karaba ibindi bihugu bitunze impunzi kuko n'iziri muri Tanzania gusa ziri ahantu henshi bakaraba nyine abafashe kugira ngo natwe basi katika impunzi hagaruki kuri UN nayo noyisabikira ikicara hamwe igihugu cyakiriye impunzi n'andi mashyirahamwe akabivugana ko ku bantu barafise ibibazo bimwe byo gutaha n'ibitaje gutaha bakabumviriza umuntu akoresheje gukoresha umuntu umwe bakaraba icyo bafasha abo bandi batagomba gusubira iwabo cyo nosaba leta ya Tanzania nayo kuri isoko nuko yorekwa abantu baguma babandanya isoko kuko ndi niko ndaraba baratwirukanye gukora twirukana bakoresheje ingufu zabo bafise
nosaba ko hoba ukumvirizwa cyane ku mpunzi z'abarundi ziri ngaha mu makambi yo muri Tanzania hakaba ukumvirizwa umuntu bakamwumviriza ku ruhande rwa kira muntu kugira ngo barabe abafise ingwanzi zisumbanye kuko mu Burundi kuntu twahunze umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe barabe ukuntu bodufasha ntibatwirukane kuko jewe iyo batanguye kuza kuduhimiriza cyane umva ubwoba kuko ndavye ingene batwirukanye mutabira twarahuye n'ingorane cyane rwose
leta y'igihugu cya Tanzania ikeneye kubona yuko gushika mu kwezi kw'icyenda muri umwaka wa 2018 impunzi zose z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zizo bazamaze kwiyandikisha gusubira mu gihugu zahunze mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi Amerika.
Mugiherero abarundi mwumva bari mu ikambi zitandukanye muri Tanzania bahangayikishijwe n'ico kibazo cyo kwashobora gutahukanwa ku nguvu mu gihugu cy'u Burundi Ijwi Amerika ryahisemo uno munsi kwa kane kubatunganyiriza ikiganiro muri isanga ku ico kibazo muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu saa 10 kugira ngo twumve ico abatandukanye bakigonako. Turabandanya n'amakuru yo mu makambi ubu twerekeza mu ikambi ya Nakivala iri muri Uganda aho impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zo zihangayikishijwe no kubura inkwi ariko ngo bafise ukundi biyungunganye kugira ngo bashobore gukemura ico kibazo. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru Ijwi ry'Amerika Nakivala Ignatius Bahisi.
Irondeshe tukuvuga yuko ikoresha inkwi nye n'udukara dukeya urabye nabira hari imbere kare yakanoboka hari hano n'ukuvuga ngo n'ubwo akoresha inkwi zibiri zirahisha hano n'ukoresha udukara duke nabwo kandi tugahisha.
Uwo numwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya Nakivale ambwira ubwoko bw'imbabura bitarondereza bakoresha kugira ngo barondere ubwinshi bw'inkwi n'amakara bakenera mu guteka. Yanansobanuye uko bakora irondereza.
Turakoresha icondo n'amatafari n'imitumburi y'ibitoki mu gukora arondereza. None uko tuyikora dufata imitumburi y'ibitoki rwanda kanogo kari hano n'aka kandi kanogo na kari haba hari mu mitumba y'ibitoki ni kugira ngo tuyivanamo turangije kurikora kugira ngo uraho zonyize umuriro naho umuriro uzanyura n'ahazanyura inkwi. None usa tubaze gukoramo kano kananga karimo hariya hasi ni ukuvuga ibyerekana ko ari iy'inkwi hari akananga kerekana ko uzakoresha amakara mu gihe wabuze amakara urakoresha inkwi waba uri inkwi ukabura amakara. Hano hari akanogo hano na katuma umwotsi utazagutera mu nzu usohoka hanze umwotsi unakujya mu nzu.
ubwo icyabateye kugira ngo mu tangire gukoresha irondereza niki
ni kibazo kinki dufite bari muri Nakivare cyane cyane ko nibitubona muri Nakivare bisa n'ibigenda bicendera bibura rwose batagereza gutera ibindi
tuvuga ko buri munzi bakoresha irondereza
dufite n'aba volontaire turiko turaka ama village yose kubyo buri rugo bazafite irondereza
ngo iwa gukoresha irondereza iwawe mu rugo
kuri kose irondereza ndayikoresha yo bwoko ariko ikiza cyayo cyane ubu rwose bwireba hiraka iraka iteye ubwoba utwase dutatu inkoni bihiye kandi udukaratungana gutya kurushye inkoni uriye mukuri kose uroye uko ibidukikije byifashe mu karere bisa nkaho byononekaye cyane ni kimwe mu bintu byatuma tugabanya nibura gutema n'uduti dukeya dusigaranye tukabasha kuba tuturebera bikazadufasha no gutera ibindi tugifite kandi tusangirira
bavuga ko ibidukikije byononekaye cyane cyane kubera umubare munini w'impunzi bakeneye inkwi bakeneye ibiti byo kubaka ku buryo ngo bateme ibiti byose byari bihari
mu kuri kose ababa barahageze mbereho muri Nakivari twasanze amashyamba yagaragara yari ariho rwose ariko kuko imyaka yagiye igenda n'abantu bagiye biyongera niko ibiti byakomeje kugenda bigabanuka bitewe n'iyo nkurikizo yo gutemwa no gucana
urakoze cyane witwa nde wowe
namwe murakoze njye banita Joseph
kandi wowe
naje bagita Shabani
murakoze cyane uyu mumama we namusanze yiga uburyo irondereza ikora
nayibonye mbona ugomba kujya idufasha mu bintu by'amakara n'inkwi banyeretse aho gucanira amakara banyereka yuko ntafite amakara nacana ku nkwi mbona kwe mbona ari nziza
ubona ko bisaba kandi koresha inkwi n'amakara bike cyane
bike cyane narebye rero mbona iyi rondereza nanjye nayishimye njyewe ibusanzwe iwanjye mu rugo ngira ikibazo cy'inkwi cyane kuko amafaranga yo kugura amakara akunda kungora rero iyi rondereza icyo nayikundiye ni uko amakara ntayabonye nacana ku nkwi impunzi zose muri rusange dufite ikibazo cy'imirire cy'imitekere kuko inkwi n'amakara biratugora
none se irondereza ubonye wabonye amabwiriza yayo ujye kuzayikoresha
irondereza nabonye nzayikoresha kuko nabonye amabwiriza yayo numvishije ari meza nzayikoresha nta kibazo
Nakivari ni imwe mu makambi manini y'impunzi yo muri iki gihugu icyumbika impunzi zisaga 100,000 kuva hirya no hino ku isi yatangiye gutuza impunzi muri za 50 ukurikije ikigo cya leta cyita ku mpunzi kuva icyo gihe umubare w'impunzi kuva mu bihugu bitandukanye byo mu karere zihagana wakomeje kwiyongera Ignace Sibahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro kiracari wanyu mu ntara mukanya dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
Bija bingi, bila nuga nuga kwa nivi, kani vihu Ngoni vihu wakani na jiswa me
Mda kufye kwa tarifu
Nivyo,
nivyo
Eka sivyo
Edu pingi,
utangiki
Mupinga Umvi Ijwi rya Amerika Ila meshu zirihuha Ika wahi nguru imfaho
No musi rero inkuru kiracana cana ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi yerekeye ikwisubira ko kumushikiranganje w'indero mu gihugu cyo Burundi Janvier Ndirahisha aho yafuse ingingo yo kubuza abigeme batwara imbanyi kubandanya amashure asanzwe bakemererwa gusa kuja mu yimyuga ubu rero utubazo ni twenshi kuri bamwe nabandi ariko baranasaba yuko hari n'izindi ngingo zosubirwamo muri ubwo bushikiranganje umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Urika neza niwe yaducishirije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
Abatari bake ku rubuga ngurukana bumenyi bakiranye ngingo munezero uhereye kubigisha nk'uyo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yagize ati imbanyi kuri ivyo bibondo ni gisida byari bikwiye ahubwo gushigikirwa no kurerwa mbere rimwe na rimwe bigafashwa kuvugwa ihahamuka abandi nabo bibukije ku ingingo ya mbere nubwo yari yafashwe n'umushikanganje w'indero Janvier Ndirahisha ubwa mbere na mbere yari yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biciye ku mugambi w'inyigisho z'ukundisha abanyagihugu igihugu cabibarutse zitangwa ku migwi itandukanye na Perezida Nkurunziza ubwiwe amashirahamwe agira kuri ane yari yanditse yiyamiriza ingingo y'umushikanganje w'indero yo kubuza abigeme batwaye imbanyi gusubira kuja mu mashuri y'inyigisho zisanzwe ahubwo co kimwe n'abahungu bazibateye bakemere kwa gusubira gukurikirana amashuri y'imyuga gusa ku rubuga nkoranyambaga ayo mashirahamwe yiruhukije agira ati turanezerewe iyo ngingo yaho nyanga uburenganzira bw'umwana Tareza ntijinama umukuru naniko kafeme ruhurikiyemwo amahuriro n'amashirahamwe y'abakenyezi mu karere k'ibiyaga binini asigura kwiyo ngingo yahagaritswe hageze
ukenyezi niyo ntengo y'urugo kandi iterambere ry'igihugu rihera mu miryango urumva rero benshi ibashikira batabiteguye urumva rero twebwe twabona yuko ibyo bintu mu gihe hari amategeko ashigikira umunyeshuri umwana wese na mwana kuyoja kwishuri akiga kugira ategurirwe kazoza twabona yuko ibyo bintu n'ukuri buhagarara twebyajya duciye intege kuko umwana umuretse ngo ni uko atwaye inda ugatumurekera uko nyine igihugu cyane cyane kikamuheba atashishikara muri bwa buhumbu kuko n'uwo aba yamutwaje inda hari n'igihe atacagira ngo ayamushikanye muri urwo rugo aba arubatse mu rugo ruzoramye ubwo umwana umuryango nawo ntihari igihe uca umwanka ati warabaye warananiranye ibyo ngorane nibo baziteye umwana agatatangura kugira iyindi mico n'ingendo aho gukiza zimushishikara zimugirira nabi mu buzima bwiwe
Eka na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika barashima.
Umwigeme yavyariye ku ntebe y'ishure ntiyoca ahanwa burundu ngo ubuzima bwe buhagarare ahubwo yoshigikirwa kugira ngo nawe atere imbere ngo atere imbere ateze imbere umuryango wiwe kuko nawe ne afise akamaro kanini mu muryango niwe muzezwa nzu rero niyo bumuzenzwa ataburya afise rego byo byiza rero ashigikiwe gatera imbere akiga kabandanya akamara amashuri akiga za kaminuza kaminuza nkuko bavuga mu Kirundi iyo ngingo nibaza yuko kuvganje nabo nifashwe ngihuti huti uwo mukobwa yoshigikirwa akiga mugabo rero so kuvuga yuko yoca abandanya ingeso yo kubyara mu ishuri oya ahubwo igiti niki gukora mu jisho kabiri abyaye bwa mbere ego ibyo umuntu azakira mugabo ubuzima ntibuhagarare ngaho akabandanya yi indero ni subirizwa utize ntacuvamwo muri iyi myaka tugezemmo utize nta buzima utize urasegereza mu mabarabara utize nta ushika
ukwiga mutwe niko bituma umuntu agira imigambi iteze imbere niyaza kubuzwa kwiga nibaze kubuza ku intambamye mu muryango reka mbere no mugigo muri rusange hama kuje mu myuga ku ruhande rwo bya bitomotse mugabo ingorane nuko usanga niyo myuga nayimara aza adafite umutahe mbega zitembere gute mu gande f'umutahe
ngingi ifashe yagenda kandi kubike no kuba cabaye ba mashuri kandi babashitse mu myuga naho nyene ba ari igihe ntawe baba bakunze bese bacha bahitamo guheba bari kubareka bakiga amashuri bifuza baba bamukumiye kwandanya kwiga kugira ngo ateze imbere igihugu n'umwana shore kumwigisha yarahetse amashuri
ntije inama hanafite cyahanura begwa n'ikibazo c'indero bose
twe tubona tuti aho mbere yo kuhana ubanza bakigisha uko abana hajya bose hari igihe bagatahura n'ibyo bintu bibashikira amakihanikiriza akababuza yuko ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ko umuntu yorindira w'imana yamutegekanirije hama akazakurikiza amategeko yashyize akakubwiriza n'amategeko y'igihugu haba mu muryango haba ku bajejwe indero cyangwa abajejwe igihugu n'abamashyirahamwe bose baguma bahanura bakabwira ati nyabona nyabona kaduza kawe kari ku ishuri ahantu heza amashuri ibyo bindi babikora mu nyuma tubona rero ko hoba nk'abantu bafasha leta gusigura bihagije abarezi nibafasha ababyeyi kurera bafasha igihugu kurera hama cane cane birashikayo hari nk'umurezi yadohotse kwibanga dukurera bagahohotera umwana usanga hari nk'abarezi bamwe bamwe aca babwira bagashigikirana wumva rero mu gihe hoba urunani bose bakabona kumwe k'umwana ari imbere yabo ari umwana w'igihugu ari umwana wawe ayo mabiyo heta kagabanuka
ku mbuga nkoranyambaga nubwo abantu bashimye iyo ngingo y'umushikiranganji w'indero harabongeye ko nk'uyu bati akwiye no gukuraho ingingo yo kumwa abana babigeme kuko iravangura kandi harabamaze guheba amashuri kuberayo abandi nabo nk'uyu bati ingingo zivangura z'uwo mushikiranganji zigwa nk'imvura ku mwaka mpamagariye abatowe n'abanyagihugu guhagararira inyungu z'abanyeshuri uyu na wati uwo mupfasoni w'umushikiranganje arihuta mu gufata ingingo turakeje bitanze kugira ngo iyo ngingo itari humurize subizwe inyuma kuba docteur sibwo bwenge bwo kubona ikibereye reka turangirize kuri uyu yanditse agira ati uwo mupfasoni afata ingingo uyu munsi igacifutwe ejo abantu buzibiwe bari hehe nagatukisha eroje uri kaneza Nairobi ijuja Amerika.
Hello Jewiri Kaneza arakenuye no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mwacumva mwakoze hakoze no tanki imenyegeranije amajwi na engineer yamfashe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazi twari kumwe kuri mikro turaza kongera saa 10 mu kiganiro muri isanga aho no munsi tuza kugaruka ku kibazo c'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bavuga ko afite amakenga kuko bagiye gusubizwa mu Burundi ku nguvu muze kuba hagufi ya maradio yanyu.
More.